Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri web3@ radio yacu voa@.com. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ni Oriane Itangishaka ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru nifatanyije na mugenzi wanje
Fideni Yongabo nanje ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Mu migendere myiza tuzubwiye gukorana nuko tuza turaja inama n'ingingo tukabashikiriza uko ibintu byifashe mu gihugu kugira ngo ntibaze baravuga ibyo bumvise mu mabara canke ahandi.
Uyo ni Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku nama yagiranye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi.
Ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu gisagara cya Aleppo muri Syria ivyo ni mu gihe impande zitandukanye n'abazishigikiye bagirizanya isenyuka rya gahengwe.
Perezida wa Philippines aremanga kubwicanyi yagize ku bantu bagurisha ibiyayurabwenge mu gihugu ciwe.
Muri Amerika Donald Trump ariko abonana n'abayobozi bamwe mu masosiyete akomakomeye ari mu gisagara cya Silicon Valley muri leta ya California.
Ubu naho reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel,
urakoze wiyane. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu gisagara cya Aleppo mu gihugu cya Syria ivyo ni mu gihe impande zitandukanye n'abazishigikiye bagirizanya isenyuka rya gahengwe. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu muri Syria rifise icicaro mu gisagara cya Londres mu Bwongereza, The Syrian Observatory for Human Rights, ryatangaje ko mu bantu bicwa harimwo abahitanwa n'ibitero vy'indege z'ingwano mu bice bisigaye bikiri mu minwe y'abagwanya leta mu gisagara cya Aleppo. Televiziyo ya leta ya Syria imenyesha ko ibitero vya muzinga vyabagwanya ubutegetsi vyahitanye abantu 6 mu gice giherutse kwigarurirwa na leta. Uburusiya bwagiriza abagwanya ubutegetsi kuba barenze ku gahengwe kumvikanywe ko ku munsi wa 2 mu gutera ibirindiro vy'inteko za leta ya Syria. Yamara prezida w'igihugu ca Turkiya Tayyip Erdogan avuga ko inteko za leta arizo zagize ibitero bwa mbere. Bizari bitegekanijwe ko prezida w'Uburusiya Vladimir Putin na prezida wa Turkiya Tayyip Erdogan baganira ku bintu byifashe mu gisagara cha Aleppo kuri uyu munsi wa 3. Uburusiya bushigikiye prezida Bashar al-Assad na Turkiya ishigikiye abagwanya ubutegetsi bashaka kumutemagaza barahagarikiye agahengwe kashitswe ko ku munsi wa 2. Ko gahengwe gategekanya ku igikorwa cyo gukura abasivile mu gisagara cha Aleppo cari gutangura mu masaha ya kare y'uno munsi wa 3 yamara gushika mu masaha yo kumutaga. Gutana mitwe kwari kwabandanije kandi gukura abasivile mu gisagara cha Aleppo ntivyari bwabe.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yaneguye ikikuza ry'inzego z'umutekano ku biro vya komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Gambia yasavye ko bohava vuba bwango. Iryo tangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru yongera risaba abasirikare ba Gambia kutagira ikindi kintu cobangamira umutekano w'igihugu mwihana hana ry'ubutegetsi muri ico gihugu. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12, Perezida Yaya Jammeh yari yemeye ko yatsinzwe na Adama Barrow mu matora y'umukuru w'igihugu. Iminsi mike nyuma yaho ahava arivuguruza. Ejo ku munsi wa 2, abo mu mugambwe uri ku butegetsi basavye sentare nkuru y'igihugu gutesha agaciro ivyavuye mu matora aheruka kuba. Intumwa z'abakuru b'ibihugu 4 vya Afrika yo mu burengero ziyobowe na Perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf zabonanye na prezida wa Gambia kuri uno munsi wa 2. Ejo ku munsi wa 2 avuye muri iyo nama, prezida Johnson Sirleaf yavuze ko impande zose zegwa ziyemeje kugumya amahoro n'umutekano. Yongeye ko ku iki kibazo kigiye kuongera kwihwezwa mu nama izohuza ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika yo mu burengero mu mpera z'iyindwi. Iyo nama izobera mu gisagara cha Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria.
Mwandanya gukurikira makuru y'ijya no hino kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Donald Trump ariko abonana n'abayobozi bamwe mu masosiyete akomakomeye cyane yo muri Amerika ari mu gisagara cya Silicon Valley muri leta ya California. Ivyo kubera imigenderanire idashemeye Trump yagiranye na menshi mu masosiyete akomakomeye mu buhinga buhanitse bwa none. Mu nyubakwa yiwe yitiriwe izina ryiwe mu gisagara cya New York, bitekanijwe ko president yavuye matora Donald Trump abonana n'abayobozi bakuru b'amasosiyete nka Apple, IBM, Microsoft na Alphabet. Trump afise abagenzi bake mu bayobozi b'amasosiyete akomakomeye mu gisagara cya Silicon Valley, bamwe muri bo yifatiye mu gahanga igihe ariko ariyamamariza kuba president. Ayo masosiyete akoresha ubuhinga buhanitse bwa none ni kimwe mu bisata bikomeye cyane by'ubutunzi bwa Amerika. Amasosiyete ashobora kugira uruhare rukomeye mu gufasha gukomeza umugambi wa Trump mu vyerekeye akazi. Muri icyo gihe Donald Trump yafashe ingingo yo kugena buramatari wa leta ya Texas yahoze bahiganwa kuyobora ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu. Rick Perry yigeze kuvuga kubwo bushikiranganji bwotegerezwa gufutwa. Rick Perry yabaye umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ku ruhande rw'abarepublika, yavuze ko Trump ari kanseri ku bijanye n'imigambi y'abarepublika. Ibyo yabitangaje mu matora y'imbere ya mbere yaragenewe kugena uwari guserukira umugambi w'abarepublika mu matora ya president. Yamara inyuma yuko avuye muri iryo higanwa kubera ati abantu benshi yari afise bamushigikiye. Rick Perry muri iki gihe afise imyaka 66 yashikikiye Donald Trump umvuga ko yatowe n'abanyagihugu. Donald Trump yagenye icese uno musi kwa gatatu Rick Perry kuyobora ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu bukoresha abantu 100,000. Perry avuga ko azokora ibishoboka vyose kugira abone ko Amerika ikuye inyungu mu matungo akomeye cyane ari mu butaka bwayo kugira bizotume Amerika yigenga mu bijanye n'amasoko ntanganguvu.
Perezida wa Philippines Duterte avuga ko wenyene bwite amaze kwica abantu bakekwa kuba binjiza ibiyayurabwenge mu gihugu bitemewe n'amategeko mu kiringo cy'imyaka 20 yaramaze ari umukuru w'igisagara kiri mu bumanuko i Davao. Duterte yabivuze ku munsi wa mbere mu ijambo yashikirije abagwiza tunga aho yasigura ukuntu yatembera ku ipikipiki yiwe mu gisagara cya Davao akagenduza amayira yaho kugira ronke uwo batana mu mitwe ngo amwice. Uwo mukuru w'igihugu yemeza ko yahora yica abakekwa kugurisha ibiyayurabwenge kugira avyereke abapolisi bamenye yuko ashobora kubigira. Akavuga ati niba nshobora kubikora ni kubera iki mwe mutobikora. Duterte yarahiye ko atazokumviriza abamunegura kandi ko azobandanya ibikorwa byo gutesha abo bakora ayo mabi. Yongeye ko agabisha woza kubahuka wese ngo agerageze kumukura ku butegetsi. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, Hosentare yahakanye ibyasabwe n'abahagarariye inyungu z'ubutungane mu rubanza rwa Bernard Munyagishari bifuza kuja i Arusha kurondera ibimenyetso bimukura ku ivyaha. Umucamanza avuga ko abanyamategeko Bruce Bikotwa na mugenzi we Jean d'Arc Umutesi atagushaka berekanye ku vyerekeye kurondera ivyo bimenyetso. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo cy'umucamanza kije gikurikira impaka z'impande zombi mu maburanisha yabanje. Ni cyemezo umucamanza yasomye nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwitabye. Ku itariki ya 16 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo umucamanza ukuriye inteko iburanisha yari yanzuye ko abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Bwana Bernard Munyagishari aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bajya mu rugereko rwasimbura urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda ya Arusha Tanzania. Bagombaga kujya gushaka ibimenyetso ku bantu 16 baburaniye muri ICTR bemeza ko biteguye gushinjura Bernard Munyagishari ku byaha aburana. Muri uko kwezi umucamanza yasuzumye ubusabe bwabo bushinjacyaha butatambamiraga yemeza ko ubwo bigaragara ko bavuganye n'ubuyobozi bw'urwo rukiko bajya gukora iryo perereza mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri bakagaragaza urutonde rwabo bifuza ko bazababera batanga buhamya. N'igihe abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari baje kubwira umucamanza mwiburanisha ryakurikiye ko cyababereye yanga kandi ko na Minisiteri y'ubutabera yari itabahaye ubushobozi ku gihe kujya muri Arusha bari basabye asaga 400,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Mu manyarwanda yagera kuri miliyoni zikabakabeshatu n'igice z'amafaranga. Mu cyemezo yafashe Umucamanza yavuze ko kuva abanyamategeko Jeanne d'Arc Umutesi na Brice Bikotwa abandikira urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha ntacyo bagaragaza bakoze kugeza ku munsi w'iburanisha urubanza rwagombaga gusubukurirwaho. Yavuze ko ntaho urukiko rwahera rwongera gusuzuma iyi ngingo yo kujya muri Arusha gushaka ibimenyetso bishinjura Bernard Munyagishari. Aba banyamategeko kandi bari bifuje gusubira gukora iperereza ry'ibanze imbere mu gihugu rishinjura uregwa. Basabaga gusubira kureba abagororwa ba muri gereza za Ruhengeri, Gisenyi n'Iyampanga mu karere ka Nyanza n'utundi duce tw'inyongera ku Gisenyi. Abatanga buhamya bo muri ayo magereza bari barasabye kubanza gutekereza ku buhamya bwabo, bamara kubona ko ntangaruka bizabagiraho akaba ari bwo batanga ubwo buhamya. Aha naho Maître Bikotwa na Maître Umutesi basabaga ubushobozi bungana na miliyoni 7 n'amafaranga 1,600,000 mu gukora iperereza ry'ibanze rishinjura bwana Munyagishari. Umucamanza yanzuye kuri iperereza ry'ibanze imbere mu gihugu ari ngombwa rikazakorerwa muri gereza gusa n'ubusa ngwa abanyamategeko bari baravuganye n'abagororwa baho. Yatanze iminsi 3 gusa kuri iperereza ry'ibanze kandi ategeka ko Ministeri y'Ubutabera izagenera abanyamategeko imodoka yo kubatwara n'ibindi bigenerwa abategetsi bakuru b'ibigo bya leta iyo bagiye mu butumwa bw'akazi. Ibyo urubanza birasa n'ibikigoranye. Biragoye kwemeza ko abatanga buhamye babanyamategeko bemerewe gusubira gushaka mu minsi 3 gusa noneho baba bazemera gutanga ubuhamya kuko mu myuzo ya mbere bagaragaje ko bafite impungenge zikomeye zo gushinjura Munyagishari. Bavuga ko hari n'izindi manza batanze mu buhamya bushinjura bikabagiraho ingaruka. Nihurizo rigikomereye ababunganizi kandi baburanira umuntu utabemera wikuye mu rubanza. Kurundi ruhande abatanga buhamya bushinjacyaha bashinja Munyagishari impande zombi zarangije kubumva. Urubanza ruragana ku musozo kandi kuva Munyagishari yarwikura amezi hafi 9 agiye kwihirika yafashe umwanzuro wo kutazongera kwitabira iburanisha mu rubanza rwe yikoma ibyemezo by'umucamanza Alice Umulisa ashinja kubogama ku byemezo amufatira. Bwana Munyagishari w'imyaka 57 y'amavuko yoherejwe mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha. Yahageze mu 2013 kuburana ibyaha 5 bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. N'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukeka uko yabikoreye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranyeho Munyagishari, arabihakana akavuga ko ubutabera bw'u Rwanda mu mutwerera imyirondoro n'ubwenegihugu bugamije icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo. Iburanisha ritahariri ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2017. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric Bagirubusa. Urunani rw'abikorera utwabo mu Rwanda n'abayobozi batandukanye ba leta barasaba abanyagihugu kugarura umuco wo gushingura umwimbu muri iki gihe murantunga muri iki gihe hirya no hino hageze kwimbura. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Hirya no hino abaturage bahinze mbere batangiye kwezi bya mbere. Abayobozi banyuranye baba ba leta ndetse n'ibigo by'abikorera batangiye gukangurira abaturage kugaruka ku muco wo guhunika imyaka. Abayobozi bemeza ko umuturage wahunitse atabarwa n'ibyo yabitse mu gihe yahuye n'inzara ntiyabonetse mu duce tunyuranye tw'igihugu mu bihe bishize. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda iherutse gutora itegeko risaba Abanyarwanda kugira umuco wo guhunika imyaka kugira ngo ijye ibagoboka mu bihe bikomeye. Vice Presidente w'Inteko Ishinga Amategeko Madamu Uwimana Impaye Jeanne d'Arc yemeza ko uyu muco Abanyarwanda bawugize uwabo batazongera guhura n'inzara nk'iyabayeho mu bihe bitandukanye bitambutse.
Mu gihe gishize hari ibice bimwe by'igihugu byagize izuba rirerire kuko hakeza bake cyangwa se ntibaneze, ariko twasanze bahabwa ibyo kurya ku buryo nta kibazo kinini cyagaragaye. Ndetse aho dukubutse hamwe twasanze ubu ngubu birimo kugenda bishira kubera ko imyaka irimo kugenda yera kandi imeze neza, ndetse n'ingamba zafashwe zijyanye no guhunika. Inteko Ishinga Amategeko twatoye n'itegeko rijyanye no gufasha Abanyarwanda uburyo bwo kuzigama binyujije no mu guhunika. Ibyo byose bikaba bizakemura ikibazo burundu nubwo twakongera guhura n'ikibazo cy'izuba.
Abayobozi bavuga ko abaturage bashyize imbaraga mu gikorwa cyo guhunika baba birinze kuzongera gusubira mu bihe by'inzara nk'ibyo benshi bavuyemo cyangwa bamwe na bamwe bakirimo. Ijwi rya Amerika ryasuye abaturage bo mu murenge wa Gikomero ni mu karere ka Gasabo. Ni umurenge w'icyaro abaturage bagituzwe n'isuka. Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko gahunda yo guhunika bayizi neza, ndetse na mbere y'uko ishyirwa mu itegeko bari basanzwe bahunika guhunika. Gusari bamwe batangaza ko uyu mwaka guhunika bitazaborohera kuko batangiye gusarura bataraneza.
Ni ibishyimbo nabyo bazatoragura byonyine.
Ubwo se ni muri ibyo bishyimbo hakiri kare ntimuzabimara bikaba.
Tuzabimara dusonze nanone.
Ntabwo guhunika mu bitekerezo bwo
ngubu. Azajya ahunika umwe umwe. Wenda ushoboye ufite uturima tubiri, wenda kamwe ari uko yasaruye ahuye, ari upfa gusakisha ahunike nawe azigame dukeye. Ibi byari bigiye gucogora gusa nuko ibyo bishyimbo bitagira uburisho.
Bizaba byarashize se tubitangiye ari imiteja. Ubundi gahunda yo guhunika ntabwo icyo kigega nticyari cyageraho ngo tukijyemo, ariko gahunda yo guhunika natwe n'ubundi turihundikira.
Tuzahunika se yivuye he?
Niba kwangiza uturaye ni ukudukora tuteze aho kugira ngo se none natuje. Ubu nararubuze utwo turaye turiho ari n'abatona udushyimbo tudafashe babyita kwibayiba.
Ubu se ko mubitangiye bitarera muzabasha guhunika?
Harindi bizere ejo bundi umwaka utaha ukaba utunzwe n'iki?
Twabitangiye bitarera kubera kandi akinzara kabaye mu gihe gishize, ariko ubwo bigaragara yuko abantu bamaze kugira akantu ka morale bitewe n'uko imyaka imaze kugenda iboneka.
Urugaga rw'abikorera mu Rwanda narwo rwatangiye kujya mu baturage babakangurira gahunda yo guhunika imyaka. Madamu Christine Murebwayire ashinzwe abahinzi borozi mu rugaga avuga ko muri iki gihe hari aho abaturage biteguye kuzasarura imyaka. Urugaga narwo rwatangiye gahunda yo kubabwira uburyo bazahunika mu rwego rwo guteganyiriza ibihe bibi.
Twabwiye abahinzi n'aborozi yuko tugomba guhunika niba umunejeje imifuka itanu nagurisha ibiri abike itatu ateganyiriza ikindi kirimo twirangamira gusa amafaranga ngo twibagirwe guhunika. Tuzahera kuri bice. Ubu tuzahera kuri bice kuko barashonje bafite amadeni bafashe bagize gute. Tuzahunika dukeya ariko ikindi kirimo kizakurikiraho. Tuzahunika byinshi kuko nuko kubika guhunika bazahunika n'imbuto. Noneho ubukurikiraho uzasanga ibintu ari byiza. Nta kugendera ku kababaro twatewe n'ibiza. Buri hari igihe umuntu agukubita ikintu cyatuga ko ari Satani iza n'ibintu igakemura ibindi.
Mu bice by'igihugu cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu bice bimwe by'amajyaruguru humvikanye ibura ry'ibiribwa, hamwe ryatewe n'izuba ryavuye ari ryinshi, ahandi biterwa n'uko imvura yaguye ari nyinshi nayo ikica imyaka. Abaturage rero baravuga ko imvura yaguye yatumye hari bamwe batangiye kweza ndetse bakemeza ko iminsi mibi basa nk'abagenda bayivamo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Burundi haraye humvikanye amasasu mu gisagara cha Kayanza mu buraruko bw'igihugu. Igipolisi mu Kayanza kivuga ko umwe mu bapolisi yarashe hejuru mu gihe yariko akanga umunyagihugu yariko ashaka kwaka inkoho mugenzi we. Intandaro ya byose, abanyagihugu bashaka kubuza umupolisi gufata ubutwara abantu ku ipikipiki yariko akora amasaha yarenze. Umubano hagati y'abapolisi n'abunguruza abantu ku mapikipiki ukaba utifashe neza mu gisagara cha Kayanza. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu ntara ya Kayanza abunguruza abantu ku mapikipiki bari kuriwe gukora gushika igihe cy'isaha imwe n'inusu yo ku mugoroba. Abakora ako kazi bavuga ko iyo saha itaborohereza, ivyo bituma batumvikana n'abapolisi ku mugoroba w'ijoro kuri uwa kabiri, bikaba vyateye n'uruhagarara n'amasasu aravuga nk'uko uyu agendesha ipikipiki abivuga.
N'umuhungu yaravuye kugura imiti kuri la Verite, agiye kuyigura burya hashitse yumvise igiti ashobora mukubita. Urya rero hariho abanyagihugu impande yaho baca babonye ingere inkwe bamuhaye yaguye mu muserege banyamunyagihugu nabo cashavura acasimbira kuri nyamupolisi ngo aramugumye.
Mujane kwa muganga
kwe kugiye bamujane kwa muganga. Hanyuma abapolisi bagenzi bo mu polisi bagumije baca barasa amasasi. Wa mugabo yakaje gufata wa mupolisi ngo ajane wa munyagihugu wamubataye kwa muganga cyamurira mu gasho.
Ibimwe mu bivugwa n'uwagendesha ipikipiki biremezwa n'igipolisi mu Kayanza. Icyo badahuriza ko nuko uwagira afatwe yakubizwe. Muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza hemezwa ko uwagendesha ipikipiki yahagaritswe n'abapolisi bariko barakizura aranga guhagarara. Ayo makuru dukesha zimwe mu ndongozi z'igipolisi mu Kayanza, akavuga ko umwe mu bapolisi yaragiye gufata iyo pikipiki yari irengeje amasaha yo gukora umwe mu banyagihugu bariko baragumukana abapolisi babankira gufata ico cuma acaja kuniganira inko nuwo mu polisi yaragiye kugifata mu gipolisi mu Kayanza. Bavuga ko umwe mu bapolisi yahavuye arasa insoro zitanu hejuru kugira akangire uwo munyagihugu yariko ashaka kwaka inkoho umupolisi. Abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko ku murango bakorera amafaranga make cyane kubera ababashorera bagabanutse, basaba kongerwa isaha yo gukora ku mugoroba.
Ko rero cha tubasaba ati reka basaze tugeze isaha ya saa mbiri basi kugira ngo cyo ngene kubura ku mutagara gishobora kurondera amafaranga ukayabura ukayaronka mu ijoro. Ku muboza nawe ugiye ukamubwira ati je nabuze amafaranga, akubwira ati wewe moto parika mu rupango, wewe utunze umuryango, akubwiye ngo parika umva akazi kwagahiza uca wica uca kwiba nta kindi nshingwe byashika ukabura naho wiba ugata ukomo ku muryango kawuta.
Ubu banyagihugu bakenye bose umva nk'ubu basigaye mu ibarabara ca gihumbi ariko duhango tuwe turaba ingene twongereza utwo twaciye kare, haba hageze yuko dutaha baca batwiruka ko ngo ntidutahe. Ubu rero harageze yaho ku idokima turiko turaronde twarazirondeye ntitwopfa twaragaruje idokima twaronde kubera nta mahera gihari. Ciza cyane cyane tubona yuko batwongeza ku wundi mwanya kugira turaba ingene twaba turamangara mukebuke.
Mu gipolisi mu ntara ya Kayanza bavuga ko muri iyo ntara ariho honyine bagishobora gukora gushika iyo saha. Ubwo rwego rujejwe umutekano mu ntara ya Kayanza ruvuga ko iyo saha yashinzwe ku mvo z'umutekano wa bose na cyane cyane uw'abagendesha amapikipiki. Rumenyesha ko inyuma y'ayo masaha ariho hibwa amapikipiki menshi, runasigura ko abakora inyuma y'ayo masaha arabadakwije ibyangombwa bikika agahumbezi mu gukora. Umwe mu bagize komite y'ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki mu ntara ya Kayanza avuga ko bahimiriza bene ivyuma kubironderera ivyangombwa.
Kubera twebwe turiho turiruka ko n'abajejwe umutekano ku mvo z'ababosi kandi nabo dutashe nimugoroba batubaza vresema, twarashoboye kubabwira yuko ashobora guhebwa ibyo byangombwa basaba kandi baragerageje kubirondera. Ariko ikintu turiho turasaba twebwe nkuko twosaba mwebwe mudufashe mutugire imbere muduserukire umwanya samoya nibaze ko ari kare cyane. Kandi ikintu gice kihava niyo nkoni kubera kare hari gihe ukubita nk'umuntu agwaye nk'indi ndwara agacapfa ubwo nyine, nibaze yuko ari kibazo kijanye n'abajejwe umutekano.
Aha mu minya ko uwagirizwa gushaka kwa kayinkoho mu polisi yafashwe ubu akaba ariko arakorekwa dosiye n'inyamiramabi. Mu gihe wari ku ipikipiki bivugwa ko yakubiswe mu gipolisi mu Kayanza bavuga ko ataka ivyemeza kuko atayejeje ngo yitware ahitamwo kuvyuka yiruka aho yari yaguye mu muserege w'ibarabara. Kuri uwa gatandatu igipolisi mu Kayanza gitegekanya kugirana inama n'abunguruza abantu ku mapikipiki mu makomine yose agize intara ya Kayanza. Ni mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu bihe by'iminsi mikuru ihereza umwaka. Mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndaburinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndaburinze. Turacyari mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarabonanye n'abategetsi baserukira ibihugu byabo mu Burundi, areza arabasaba kwama bakorana na leta y'u Burundi kugira bima amatwi ibihuha. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ego muisanzwe ni inama isanzwe aho twama tuje inama n'ingingo cyane cyane tugashikiriza ingene igihugu cifashe, tugashikiriza abaserukira ibihugu byabo kugira ngo nibaze barumviriza ibihuha canke bakurikira nyabahururu. Nicyo gituma tugatunganije inama n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi, aho mbere twaboneye aho kajya kukuba kubakira mu gihugu cy'u Burundi kuko benshi nibashasha. Tukabifuriza ibikorwa byiza, kuranirwa mu mabanga yabo. Mbere turanababwira yuko baje ngaha kugira ngo bakorane na leta, kuko no mu gusaba kwemererwa gukora kuza ngaha mu Burundi bashikirije amakete yabo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tukifuza yuko mu migenderanire myiza tuzogiye gukorana nuko tuza turaja inama n'ingingo twashikiriza uko ibintu byifashe mu gihugu.
Gushika ubu hari ibihugu cyane cyane amashyirahamwe ibihugu bya Buraya bisani byahagaritse imfashanyo yahora ihabwa leta y'u Burundi. Abo bategetsi mwabonanye harakizera babahaye ko ivyo bintu bizoja mu buryo.
Ubwa mbere twaje ngaho kugira ngo kuko ivyo by'ibihano by'ibiki twumva hirya no hino biva ku makuru atandukanye baronka mugabo atahabwa n'abategetsi b'u Burundi. Naronse akaje kubabaza cyane cyane abasukira ibihugu bya Buraya ku ngingo zose bafashe bitwaza ibyerekeye agati ya kazi na muntu bitwaza ibicanki ibindi ndasabye tubivugane ngaha twumve yuko bifise ifatiro canke bidafise ifatiro mbere naronse nakaje kubabaza igituma nimba bavugaye agatika kazi na muntu ingene abasirikare b'u Burundi bari muri Somalia bakaba bamaze amezi 11 bataronka amushahara wabo kubera iyo ngingo y'abanyaburaya none mwumva agateka kazi na muntu mweho mukubahiriza gute mbere tunabwiye yuko Burundi bwasinyanye amasezerano n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika twifuza yuko iyo shyirahamwe yoshira mu ngira amasezerano twavuganye kuko ntidushobora kwemera kurenza ukwezi kwa 12 abasirikare bacu bataronse agahembo twebwe rumva tuca tubabwira yuko twandika ikete mu gihe badashoboye kutwishura yoshyamwe igihumwe bwa yoshyamwe igihumwe bwa Afrika dashoboye kutwishura n'ingoga twebwe rero mu minsi mikeyi abasirikare bacu bakura mu gihe cya Somali hanyuma abanyaburaya canke abandi baje kubasubirira
igihe umuhuza yagendera Uburundi mu ndwi iheze leta y'Uburundi yaratangaje ko hariho ibihugu bibangamiye umutekano eka bifasha abatavuga rumwe na leta mukaba mwavuze igihugu cyo Bubiligi n'igihugu cyo Rwanda ibyo bibazo hari ibyo mwashikirije muri iyo nama mwakoze ejo
nabahaye akaje kugira ngo umwe wese adushikirize nayivuze muri rusange yuko umutekano w'igihugu cyane cyane no gwakarorero ntubona ingene inama shinga mateka canke nguza mateka y'igihugu canke kindi ishobora guha ico bita tribune abatembagaje ubutegetsi abashatse gutembagaje ubutegetsi mu gihugu canke kindi biraboneka yuko ico gihugu kiba gifise imigendere canke kiba ico cabatumye ikibazo rero cy'u Rwanda kuko nta w'u Rwanda nabona seruki u Rwanda hajya ntawe yashobora gushikiriza mugabo twama tuyivuga muri rusange kuko ico gihugu tugisaba kintu kimwe gusa nuko twemera tugashiraho wa mugwi duhuriyemo bose ujejwe kuraba ibicanke ibindi biba mu gihugu kanatsinda ko natwebwe uwo mugwi hari igihugu cy'u Rwanda kigeze kugira amakenga ku Burundi turawemera turawushiraho natwe twivuza yuko tushiraho kugira ngo ibirego u Burundi buvuga turabe ko ari byo bifite ishingiro canke bidafite ishingiro
Gaston Sindimwo icegera cambere cy'umukuru w'igihugu avise president wa mbere w'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze Federico Munyostri twinga kugira ngo dushobore gutomora neza ibibakiye abacanke abandi
mukanya turasozerera ibiganiro n'amakuru twa tubafite kuri isaha ya mari mbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu gisagara cya Aleppo mu gihugu cya Syria ivyo ni mu gihe impande zitandukanye z'abashigikiye zabazishigikiye muri antunga bagirizanya isenyuka ry'agahengwa
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yaneguye ikikuza ry'inzego z'umutekano ku biro vya komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Gambia yasabye ko bohava vuba bwango iryo tangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru ryongera risaba igisirikare cya Gambia kutagira ikindi kintu cyo bangamira umutekano mu gihugu mu gihe cy'ihanahana ry'ubutegetsi
Donald Trump ariko abonana n'abayobozi bamwe mu masosiyete akomakomeye cyane muri Amerika ari mu gisagara cya Silicon Valley muri leta ya California ivyo kubera imigenderanire idashemeye Trump yagiranye na menshi mu masosiyete akomakomeye cyane mu buhinga uhanitse bwa none mu nyubako yiwe iri New York yabonanye n'abayobozi bakuru b'amasosiyete nka Apple, IBM, Microsoft na Alphabet
Jiti mwese rero mukunda radijwe rya Amerika turabashimiye cyane ko namwe duteza amatwi kuri no mugoroba turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Fatuma Kalala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro hano muri studio 5 mwari muri kumwe na Oriane Tanga ishaka
na Fide Niyo Ngabo mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.